ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nonge kwasuhuza muri kumwe na Venuste nshimiye imana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu ikarongi na FM 104 n'ibice bitatu ikigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 1922 dore ingingo nkuru twabateguriye mu Rwanda mu mezi 9 ashize abantu bagera ku 200,000 barwaye malaria mu Burundi ibiciro bikomeje kwiyongera
ugiye mu isoko ngugiye kurondera sama kiwoho imikeke tangara udiriro ibintu byaraduze biraduze birarenga
turakira kandi umuhanzi w'umunyarwanda kazi Cecile Kayirebwa uhebuka guhabwa igihe ikaze mu makuru iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
nzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Rwanda ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kiratangaza ko mu mezi 9 y'uyu mwaka 2024 umubare w'abarwayi ba malaria wikubye hafi inshuro ebyiri ugereranije no mu mwaka ushize wa 2023 bavuye ku 300,000 bagera ku 500,000 inkuru irambuye asumutakaboyi
Ikiganiro cyihariye umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya malaria muri RBC yahejwe rya Amerika Dr. Mbituyumuremye Mabre yavuze ko muri ibi bihe hagaragara ubwiyongere bw'indwara ya malaria cyane cyane mu turere twa Gisagara Bugesera Nyagatare Kirehe Nyanza Kicukiro na Gasabo nta mpamvu yatangajwe yatumye utu turere aritwo dukunze kwibasirwa n'indwara ya malaria kurusha utundi ariko mu bihe byatambutse twiki muri two twavugwagamo indwara ya malaria ibisobanuro byatangwaga akaba ari uko dukunze kugaragaramo izuba rikabije ugereranije n'ahandi umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya malaria muri RBC muganga Mbituyumuremye Aimable avuga ko kwiyongera kwatumye n'abarwaye malaria gikatu nabo biyongera uyu muyobozi asobanura ko umwaka washize babonye abarwaye malaria y'igikatu 850 naho ubu ngubu bakaba bageze ku 200,000 muganga Mbituyumuremye asobanura impamvu z'ubwiyongere
icyo tubona nuko malaria kugenda yiyongera giranije n'imyaka 6 yarishize kaba tubona ko hari impamvu zitandukanye ushobora kuba zibitera harimo bijyanye n'ingamba zimwe na zimwe zitagira ahantu hose ariko ingamba zakoreshwaga cyane ni ingamba zikoreshwa imbere mu nzu inzitiramibu gutera imiti ariko tubona ko ari ibyiciro bimwe na bimwe byibasirwa na malaria ko byo bikunze gukora akazi ko kuba hanze amasaha nijoro abazamu bakora ibijyanye n'ubuhinzi ubworozi ariko bakora akazi ka nijoro akenshi bafite ibyago biruta iby'abandi ariko tunabonamo imihindagurikire y'imibu aho tubona ko imibu nayo yagiye ihinduka ibijyanye n'uko irumana hari irumana ku masaha ya nijoro ariko ikarumanira hanze
ijwi rya Amerika ryasuye ikigo nderabuzima cya Rubungo ni mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali aka karere ni kamwe mu kagaragaramo abarwayi benshi b'indwara ya malaria Bwana Kalisa Pio umukozi ushinzwe imibare mu kigo nderabuzima cya Rubungo aganira n'ijwi rya Amerika yahamije ko mu kigo nderabuzima cyabo malaria yiyongereye ugereranije n'imibare bari bafite umwaka ushize
usanga imibare y'abantu bapimwa ibipimo bya malaria iyo itarahindutse cyane ahubwo amapositifu agenda abonekamo kasanga niyo agenda azamuka usanga nkaho twabonaga malaria 15 mu kimweru cyangwa se 20 hagati 15 na 20 ubu ngubu turi kugira hagati ya malaria 180,000 na 200,000 nk'icyumweru gishize twageze malaria 208 umwe kushize zabaga mu cyumweru ari nka 45
muri iki kigo nderabuzima mu masaha ya 8 za kumanywa imirongo yabaje kwivuza yari ikiri miremire bamwe mu baganye n'ijwi rya Amerika bemeje ko babonwe mu malaria
bafashwe no gucika imbaraga ahantu hose no kuruka Sambiriza mchitano ni mbwana fashu. Ni malaria na chende kuhonda kukwara ni malaria yari malaria ndayumbu. Kujomba meze yari ndayumbu. Nikenshi mwenze kuzana kivuza kwa sangari malaria.
Kwa nabulawa mwenze tiramubu vijana vipu.
Kwa kwa ruko mhori jor.
Kutanzi vizamina liko nungu ni mbaga mokari. Kutuwa numba na chitineju mwili wose. Mumutkwe. Nukuruka. Mbamba mwenji. Izamina bitanze subizo babimaye
ego sadari manariye none se ntego mukirara munze tiramu ubu byagenze gute
nziteramu nyiraramu nyiraramu ahubwo nuko maze icyumweru ntayiraramu bamaye akazi k'ijoro.
Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya malaria atanga inama z'uburyo iyi ndwara yacika.
Hari ingamba zibaziriho zitandukanye, hari imiti ishobora gukoreshwa mu kwisiga ku bantu bakora ako kazi bakisiga imiti yirukana imibu. Hari uburyo bwo kuba twatera imiti mu bishanga bigatuma imibu yororoka mu mazi itabasha kororoka, kuko niyo ikora nyine igasanga abantu mu nzu. Ibyo ni ingamba zo zishobora gukorerwa hanze ziriho kandi zatanga umusaruro zongeye mu zo zisanga dufite. Uyu munsi navuga ko ntabwo zari zihagije, ariko twumva ko ari ibyo kongeramo imbaraga kugira ngo azongerwemo.
Mu buryo bwo kwirinda iki cyorezo bwatekerejweho, muganga Aimable Mbituyumuremyi yongeraho ko inzego z'ubuzima zizakomeza gushyigikira ingamba zirimo gukomeza gutera imiti mu turere 12 tuzahazwa n'iyi ndwara kurusha utundi. RBC igaragaza ko mu mwaka w'2016 2017 aribwo bwa mbere mu Rwanda hagaragaye abarwayi benshi ba malaria, kuko bari hejuru ya miliyoni 5 mu gihugu hose. Abari barwaye malaria y'igikatu bari 18,000 ikaba yarahitanye icyo gihe abagera kuri 600. Ntabwo twabashije kumenya bahitanywe n'iyi ndwara mu mezi 9 ya mbere y'uyu mwaka, kuko RBC yatubwiye ko bakegeranya imibare. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Ikigali.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarundi b'impunzi bo mu nkambi ya Mulongwe mu ntara Kivu y'Epfo barenga 90 banduye indwara ya kolera mu kwezi kumwe gusa. Uvira Vedasengabo.
Iki kibazo kiravugwa cyane mu mpunzi z'abarundi ziganjemo iziheruka kuvanwa mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange zikazanwa mu nkambi ya Mulongwe. Izi mpunzi zirenga 300 zivuga ko ubukene bw'amazi, imisarani n'isuku nke bigaragara aho batunzwe ari byo ntandaro y'iki cyorezo. Nta kiruta Imana Deo ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mulongwe, asobanura ko imibare bakesha abashinzwe ubuzima yerekana ko abarenga 90 ari bo bamaze kwandura icyo cyorezo cya korera.
Hamaze kuboneka abantu benshi bakwiye korera muri site yacu ya Murongo, bivanye n'ingene ariko barazana barifije benshi, abarifije ariko barazana bashikana amahangare kandi batafise amawese ishiteye ko abarifije ariko barazana ugasanga barabazanye ni babahinja baje ari bashashe baturonka ahantu baza guca n'ingero na bugingo akapfurasi kamaze gatara gatoyi ugasanga barifije bimwe waraha ibyatsi bigatuma ibyo byose biriko baraha hari ubukoko bw'igimenya kuba ibyatsi ugasanga umuntu agiyemo acibwamo. Turamaze kugira abantu 90 bamaze gukora icyo kiza cya kolera, na cyane cyane tugasanga yuko benshi bari mu bantu bashashe
impunzi zanduye iyo ndwara ya kolera. Amashyirahamwe ashinzwe ubuzima mu nkambi azohereza ku bitaro bikuru bya Baraka, ahari ikigo gishinzwe kuvura no gukurikirana abagwayi b'iyo ndwara. Kuva mu nkambi kugera ku bitaro bikuru bya Baraka hari ibirometero 15, bapfa kolera Machozi yaramaze ibyumweru 2 agwaje korera mu bitaro bikuru bya Baraka.
Asabuni bampaye afungugwa, abana neruka kuva nabo kwa muganga barafashwe n'indwara ya korera. Abana babiri barafashwe n'indwara ya korera abatwara kwa muganga ahantu biti Baraka.
Ku bwa Ugileye Ntihaniraho, umugore uri mu kigero cy'imyaka 29 umaze ibyumweru 2 avuye mu nkambi y'agateganyo ya Sange, avuga ko ubuzima yasanze mu nkambi ya Mulongwe bushobora gutuma umubare mwinshi wandura korera.
Amadushe dufise tawese dufise tware tizaramaze kuzura cyane, aho abana bacu bidakunda ko twokwirirwa tuko turabakinga kuyo tware kimwe tuyikoraniramo turi amasaha 5 n'abo mu mihana bose bafise ibyo bibazo. Hama mu buryamo bw'ijoro ahantu turi nk'atarari hari turamerewe nabi cyane, turonka amazi duhangayitse.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha umuyobozi w'akarere k'ubuzima ka Fizi kuri iki kibazo, ntibyadukundira. gusa Didier Numbi wa Numbi umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Mulongwe avuga ko mu kwezi kumwe abantu barenga 90 aribo banduye korera muri iyi nkambi.
Inakuwa karibu mwezi mzima tumepata shida ya kolera umu mukambi.
Hashize ukwezi dufite kolera mu nkambi ku ikubitiro yafasha abantu babiri irakomeza iriyongera none igeze ku bantu barenga 90. Muri ibyo bihe byose inzobere mu by'ubuzima zirimo akarere k'ubuzima ndetse n'abandi baterankunga barimo kwahuje Haseri, Caritas, UNICEF, CNR ndetse n'impunzi twarafatikanyije mu kurwanya icyo cyorezo none cyatangiye kugabanuka kuko mbere yo kuwa gatanu abantu banduye ari benshi, kuwa gatanu nta muntu wanduye, kuwa gatandatu habonetse umuntu umwe. Mu rwego rwo kurwanya korera uyu muyobozi avuga yuko bafashe ingamba zirimo kubuza impunzi gufurira no gukoresha amazi y'umugezi utambuka mu nkambi ndetse no gukurikirana impunzi ziba amabati aba yubakishije imisarani. Usibye iki kibazo cya korera, izi mpunzi ziri mu bihangare zifite zivuga kandi ko zugarijwe n'ibibazo birimo inzara n'uburaro butari bwiza.
Twebwe badukuye mu isange batuzana mu nkambi y'Murongo. Ibibazo dufise, ikibazo cya mbere dufise ni ikintu tutagira icyubahiro, kurarana n'abagore n'abana mu isare. Bagira ingufu baduha amaparasera dutume dushingamo n'ingando, ariko kurarana n'abana ntibibe mu kibazo kigira kabiri. Batuzanye tuzi yuko baje kudukiza, ariko twabonye inzara kabisa igomba twice, bahise baduta nk'umukumenga ntibatuzi.
Muri nkambi ya Mulongwe iri muri teritwari ya Fizi irimo impunzi z'Abarundi zigera ku 15,000. Muri ibi bihe by'imvura amazi akunze kubura bitewe n'uko ibipompa bitanga amazi bikoreshwa n'imirasire y'izuba. Umuyobozi ushinzwe kugwanya icyorezo cya korera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Placide Welo, mu kwezi gushize yatangaje ko abantu 26,000 aribo banduye korera mu gihugu cyose. Veza Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, mu Burundi ishyirahamwe Olucom rishinzwe kurwanya ibiturire no gusesagura umutungo wa leta rivuga ko ibiciro bikomeje kwiyongera. Inkuru irambuye Diane Nini Nahazwe.
Urwandiko rw'impapuro indwi igishyirahamwe ryarungikiye amenyeshamakuru risigura iki kibazo, ruvuga ko ibiciro by'ibintu umunyagihugu akenera ku munsi ku munsi byaduze bivuye hanini ku ikena ry'amafaranga y'agaciro no gukoresha nabi make mu mafaranga y'agaciro Burundi bufise. Olicom ivuga ko kuva mu kwezi kwa kane kuno mwaka gushika mu kwa 11 turimwo, umukate umwe akarorero wavuye ku 25,000 by'amafaranga y'amarundi uja ku 5,000, ikiro cy'isukari kiva kuri 2,300 kija ku 10,000, ici biharage vyumye kiva ku 4,800 kija kuri 6,500, ici bigori vyumye cavuye ku 10,800 kija kuri 2,800. Ku bindi biciro ikiro cy'ibiraya bisanzwe cavuye ku 10,900 kija kuri 2,500, ibiraya vya ruhengeri biva ku 10,900 bija kuri 3,000, ikiro cy'inyama y'inka irimo amagufa kiva ku 15,000 kija ku 24,000, iyo musoso nayo iva ku 17,000 ija ku 30,000. Iritiro zitanu z'amavuta y'amakoto zagurwa 53,000 mu kwezi kwa kane ubu zigeze ku 85,000. Iritiro 10 z'amavuta yitwa ama oki akoregwa mu Burundi zavuye ku 79,000 zija ku 225,000. Umufuko w'umunyu urimwo ibiro 25 wahurugurwa 25,000 ubu ugeze ku 55,000. Ibinyobwa bikorwa n'ishirahamwe ryo mu Burundi Brarudi navyo nyine vyaraduze. Icupa gikiyeri kimwe co mu bwoko bwa Amstel ryavuye ku 3,000 rija kuri 5,000. Ikiyeri ca Primus cahura kigurwa 2,500 kigeze kuri 4,000. Ifana imwe nayo yahora ku 1,600 ubu igurwa 2,500. Igisata c'uburaro naco nyene Olicom yemeza ko yakozemo amatohoza isanga carashikiriwe. Umufuko w'isima yo kubaka wavuye ku 45,000 uja ku 70,000. inzu y'icumba kimwe yakoteshwa ibihumbi amajana 250 mu kwezi kwa kane ubu ikoteshwa ibihumbi 500 ivyumba bitatu nayo yahora ku bihumbi 300 ku kwezi ubu igeze ku bihumbi 750 hambavu y'ibi byankenegwa Olicom ikemeza ko n'imiti yaduze cyane iryo shamwe rivuga ko ikiza gisongera isibe ari uko bamwe mu badandaza bagwiriyemo abari mu ntwaro bikika mukiza bakidugiriza ibiciro ko bishakiye umufasoni Jean Gacoreke ari mu basuma ku munsi kugira ngo abesheho umuryango akavuga ko Olicom itarira busema
yaragize gose akarabaye mbaze ugiye mu isoko ngugiye kurondera samaki hoho imikeke itandagara uduriruka ibintu byaraduze biraduga birarenga
ibivugwa na Jean Gacoreke w'i Bujumbura bishimangirwa n'abandi banyagihugu barimo abo hagati mu gihugu Gabriel Rufyiri atwara Olicom aha adondagura abari bakwiye gufata iya mbere mu gutorera inyishu iki kibazo
leta niyo ibazwa ibintu byose bizashakira mu ntawundi muntu n'umwe abigagutari leta
muti ni leta leta iragutse ari ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hari ubushikiranganje buramutswa abatandukanye
oya erega tuvuze leta mu bisanzwe leta c'est une équipe gouvernementale hari n'amashikiranganje yamiba rimwe cyangwa kabiri mu kwezi abo rero barabivuga bakahita bakabivugana bagafata ingingo mugabo n'ibyo harababibaza ubwa mbere umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro urumva rero hari ibibazo bitari bike twibaza ko bigomba guhagurukirwa sinova ngo babyicare kuko umuntu yaba yicara akapfa yibagira agagumayo biguma biduga ku munota ntawe uzi bizogarukira
uru rwandiko mwaturungikiye dufitiye kopi leta y'u Burundi iyo irarufise n'imbi rufise iremera ko ikibazo kihari hari ico babwira ko bagiye gukora kuko twe twabarondeye
turabwira tugira tubanze tujemwo kuko bera muri abi mu rwandiko turavuga mu inama nshingamateka n'izindi zengo nyinshi
leta irabyemera ko ari ikibazo
hari ibyo bemera n'ibyo batemera mugabo twe none hari umuntu wakana kugitoro kitahari kitariho kwere hari umuntu yavaka yuko atabintu bya transport bihari aha uri soko muri Bujumbura muraraba abantu bikunda ko baje kukata ruguru ikigeye bujya na gatatu na gatanu ni ukuvuga n'ibintu insportable
ishyirahamwe Olicom ribandanya kuvuga ko ikibazo c'iduga ry'ibiciro kibangabanganywe n'ititu kagifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro ku munsi Olicom iti amabi ntasigayandi ubukene bw'amafaranga ntibugarukiraho igisata ca mituel gishigikira abakozi mu by'ubuvuzi ntigishoboye kuvuza abakozi ba leta kubera ubushikiranganje bwinshi buyiheraniye amafaranga y'umurengera impfuvyi nazo nyene kubwa Olicom ntizikivuzwa neza kubera amafaranga ubushikiranganje bwo gufatana mu nda bufitiye amavuriro atandukanye ijwi rya Amerika twaronde impande zitandukanye za leta zirimo ubushikiranganje bw'ubudandaje kugira ngo tuzibaze ico zigona kuri iki kibazo ntitwashoboye kuzironka kuko batitavye amatelefone yacu hakagira ico batangaza tuzobibabwira
abategetsi b'ibihugu 20 biteye imbere kurusha ibindi ku isi basubiye guhura kuri uyu wa kabiri mu biganiro barimo mu gihugu cya Brazil bifuje ko habaho amasezerano ku rwego mpuzamahanga kurwanya inzara guha imfashanyo itubutse intara ya Gaza hamwe no guhagarika intambara muri Ukraine mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Emery Pacifique yigira neza impuguke muri politiki mpuzamahanga atuye i Londres mu Bwongereza amubwira uko na ibyavuye muri yo
nagomba kumbure mbanze mvuge yuko inama yabereye mu gihugu cha Brazil irongowe n'umukuru w'igihugu cha Brazil hari ibyo yari yashize imbere kugira ngo bibe ibintu bizokwigwa muri iyo nama nababwira yuko ica mbere kwari kugwanya inzara n'ubukene ku isi mbere abga kuyikuraho gukuraho inzara n'ubukene ku isi hanyuma hakabaho n'ivyo gusubiramo ingene ishyirahamwe mpuzamakungu cyane cyane urwego rwayo rw'umutekano rutunganijwe kugira ngo wisunge ingene isi imeze ubu ikindi naco ca gatatu kwari kuraba ibijanye n'ihinduka ry'ibihe n'ico ibi bihugu vyokora kugira ngo bube umuti vyotorera iki kiza giturutse kuri rihinduka ry'ibihe. Rero muri make byari ibyo bintu bitatu iyi nama yagomba kuganira ko mbajije uti none mubona mwegweje wandiko rusozera inama mubibona gute mwebwe. Ubwa mbere nibaza yuko ku ruhande rw'uwarayirongoye Perezida Lula wewe mu by'ukuri umuntu yovuga yuko ibyo yashize ku rutonde byizwe ko bitarinze guharigwa ko cyane rwose kuko hari amakenga yuko abakuru b'ibihugu babatemera iyi ajenda yatanze. Rero kuri urwo ruhande rwe novuga yuko asa n'umuntu yashoboye ibyo yifuje. Ariko ku ruhande rwacu nk'abantu baba kuri ino si bahanze amaso ibi bihugu bikomeye kugira ngo bitorere umuti ingorane zihanze isi, novuga yuko ata kintu kinini cavuye muri ino nama. Nk'uko wabivuze hariho amasezerano nk'uko babigira gusezerana ibintu ariko ata bintu bigaragara. Ugasanga harabayeho kwemera ibintu ariko ata bije ico bikurikira iriho.
None ku bwanyu inama nk'izo harakamaro zifise? Mubona naho muvuze ko kenshi hageze gushikiza itangazo rya nyuma bavuga ibintu bakabivuga muri rusangi, mugabo nkuko mubivuze ntihagira ikintu bavuga ku buryo bugaragara. Inama nk'izo mubona zikenewe canke ntizikenewe?
Inama nk'izo ni kibazo ciza kandi ni kibazo kigoye. Urabona iyi si tubamwo irafise ukuntu yubatswe, kuva yuko ari ibintu twasezeranye ngo iyo si yubakwe gutyo. Mugabo hariho abantu usanga bafise ijwi rishika kure kurusha abandi, basa uburyo buruta ubw'abandi, bicara bakora ibintu kandi rimwe na rimwe ibyo bakora bikatubwira akamaro twese, n'ibindi bakora bikatubwira kwingaruka mbi twese. Uko iyi si tubako uno munsi iri, nta rundi rwego na rumwe ruriho ibihugu bishobora kwicarana ngo bivugane kazoza k'ubutunzi ku isi ingene kagomba kumera. Ubutunzi nabwo twese turazi yuko ari nabwo butuma ibya politike bihinduka, habaho ingorane cyangwa hakabaho amahoro kuri ino si. Rero ntaworeka kuvuga yuko ari inama muri ino si ikomeye nka kujya haba hariho inama iraba iby'umutekano ku isi, Conseil de Sécurité des Nations Unies, nayo niraba ibyo ubutunzi. Nta rundi rwego rungana n'uru ruriho ku isi. Nubwo ikibabaje ari uko ari ibihugu 20 gusa bitunze ku isi, iyo bigiyeyo rero inyungu ahanini biraba n'inyungu zavyo kurusha inyungu z'isi z'ibihugu birenga 160 biba bisigaye bitangiye muri iyo nama. Ikinababaje mbere cyane cyane kuri twebwe nk'Abanyafurika ni uko Afurika muri ino nama ni nk'uko atayibaho. Kuvuga yuko abantu bayifatira inyoko n'igihugu kimwe gusa Afurika y'Epfo kiba kiriyo, nacyo nyine mu by'ukuri hitanganya ingufu n'ijwi n'ubutunzi n'ibyo bindi biba bicaranye. Rero ku ruhande rumwe ego irakenewe cyane kuko ivuyeho nta kisubirira. Ku rundi ruhande naho nuko itavugira twese ari inyungu z'ibi bihugu nyine 20, hanyuma abandi bagakurikira cyane bakana. Ibi bigomba kutwigisha twebwe ibi bihugu bindi bitajayo kwiyumvira ngo mbega byo kuri zimeza zivugirwa ko ibindi abantu bashika gute. Ni ikibazo gikomeye.
Murakoze cyane, ndabashimiye.
Murakoze cyane namwe.
Abanyarwanda b'abahanzi Cecile Kayirebwa na Jean-Marie Muyango bahawe igihembo cyiswe Music in Africa Honorary Awards kubera uruhare mu guteza imbere umuziki ushingiye ku muco nyarwanda. Ni igihembo cyegukanywe n'abaririmbyi birangirire muri Afurika nka Baba Malo wo muri Senegal. Navuganye na Cecile Kayirebwa mbanza kumubaza uko yakiriye iki gihembo.
Nacyakiriye neza cyane, cyarantunguye rwose. Nacyakiriye neza rero, urabyumva nawe cyandera ashimishije nyina n'ishema.
Ariko si icyo gihembo cya mbere wari ubonye wa kuva watangira kuririmba, watangira guhanga, wabonye ibihembo byinshi byo mu rwego mpuzamahanga, kubona kino gihembo ukagihererwa iwanyu mu Rwanda hari icyo byongereyeho?
Byongereyeho cyane kubera ko nabonaga ko ababimenyereye, indirimbo zanjye bazimenyereye ko nta. Ariko rero kubona rwose babahitamo bakakimba iki gihe byaranejeje cyane.
Cecile Kayirebwa, umuhanzi wahangiye indirimbo nyinshi u Rwanda kuva mu myaka irenga 60 ishize watangiye kuririmba ukiri umukobwa muto, mbwira uyu munsi iyo ushubije amaso inyuma usanga hari iyihe ndirimbo utaririmbye?
hari niyo ndi wandi mpemba ntari narangiza
iyi himba wayihaye iyihe njyana n'ihe nyito
ni ndirimbo nise karengera na kabengera ni na umwe n'umugabo wanjye ndi n'umusaza wanjye ifoya zati
none se icyo uzabaririmba ni iki urabaririmba
nuko mbakumbuye gusa nuko ndababwira ko mbakumbuye
hari ubu ngubu ntabwo ushobora kutwumvisha aho gatoya nubwo bwose itarasohoka
oya ekisaba cyenda nubwo yari yatungana
mbwira Cecile Kayirebwa ni iyihe ndirimbo wahimbye kakuneza ku buryo n'ubu ngubu iyo nta kintu uri mukora wumva ushaka kuruhuka wumva amahumbezi y'iyo Kigali nziza ni iyihe ndirimbo ikuzamo kenshi ukavuga uti mana iyi ndirimbo nyitekereza nsanga kuko nanjye hari ikintu nakoze kiruta ibindi
urangoye rwose kuko indirimbo zigenzamo ni nyinshi cyane ni nyinshi cyane kandi igihe cyose mba numva ndirimba niyo ntaririmba ndirimba mu mutwe ni umutima
ubuse nkanjye nshatse kuririmba indirimbo zawe wambwira uti uririmba iyi ngiyi nanjye ndayikunda mbwira imwe
waririmba nk'umunezero cyangwa amareba atemba amari hose
amareba atemba amari yombi naramubonye agorora ikimera ikebutsa ndebye ndoye icyo kibibi cyamubimbuye mu buranga kikamurangiza mu gituza kikamutemera mu mukondo numva inkongi ndabya mikombe ikibatsi cy'imama mu gihumbi n'igicumbi gicu ntituze n'igicaniro cy'urukundo yari ugukwiza uhora ukakotsa ntubona kaguke ngo urwikure ukarwitegeza rugatwikwa ku muririmba ugashyururi mbuko muririmba ugashyururi ijoro rikimu kukimura
urakoze cyane abumva ijwi rya Amerika muri kano kanya hari benshi bagukunda hari nabonabwe nti rwose mfite gahunda na Cecile Kayirebwa bati umutubwirire ko tumukunda none abumva ijwi rya Amerika bo mbumvishe iyi ndirimbo bahitiyemo Venezuela, Nshimiyimana.